je muri Tanzania abunganira umunyepolitiki Madame Victoire Ingabire amaze imyaka 8 afungiye mu Rwanda barasaba ko yorekugwa mwikete bandikiye umushikiranganje w'ubutungane w'icyo gihugu bamusaba gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika hijeje ugateka kazi na muntu mu mpera z'umwaka uheze zimwe mu ngingo z'ugo rubanza zivuga ko ubwigenge bwa Ingabire bwahonyanzwe Pierre Clavan yo nkuru yarusha harabidushikiriza
Abunganira umunyepolitike Madame Victoire Ingabire babwiye umushikiranganje w'ubutungane Johnson Businge mwikete bamwandikiye ko harengeranye ko ashira mu ngiro ibiri mu rubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika ijwe kubahiriza agateka kazi na muntu ubwo nabwo n'ugwaciwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze Leta y'u Rwanda yari yahawe amezi atandatu kugira ngo irushire mu ngiro ingingo zibiri zonyene muri urwo rubanza nizo umucamanza yari yavuze ko zahonyanzwe mu ifungwa rya Victoire Ingabire Sentare yemeje ko uwo mukenyezi w'umunyepolitike atahawe uburenganzira bwo kuronka abamuburanira mu mwidegembyo Sentare yatangaje kandi ko u Rwanda rwahonyanze ubwigenge bwiwe bwo gushikiriza ibyiyumviro aho Sentare yavuze ko umufasoni avuga ko atwara umugambwe FDU inkingi utaremegwa n'amategeko amajambo yose ashikiriza adakwiye gufatwa nk'icyaha kuko ari umunyepolitike kandi atavuga rumwe na leta gusa Sentare yongeye koko hari amajambo adakwiye gukinishwa kubera ibihe by'ihonyabwoko igihugu caciyemwo Kwizina ryabo banyamategeko baburanira Ingabire Maitre Caroline Buisman yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro urubanza Ingabire akwiye kurekugwa yamara yo Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu mu ngingo yayo yatangaje ko atabubasha ifise bwo gutegekere kugwa y'uwo munyepolitike yamara umucamanza RH Guise yarusomye Yavuze ko yo Sentare tubabire ntambamye u Rwanda hamegwa bona ko bibereye ko Ingabire arekugwa amategeko abiri yatumye Ingabire afatwa gafungwa uwo mwunganira Maitre Gatera Gashabana yari yasabye ko yofutwa
ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga dafite precision zihagije umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini mu itegeko kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression ntabwo bari afite umuntu atekanye bihagije kugira ngo yiregure
ubutwara Sentare yubahiriza agateka kazi na muntu Maitre Sylvain Auré aremeza ko ishigwa mu ngiro y'ingengo zifatwa niyo Sentare ari kibazo kitoroshe ati amategeko avuga ko ingengo z'i Sentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyene ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze ati gusa inama shikiranganje y'ubumwe bwa Afrika nibwirizwa kubikurikirana ati ahandi naho amashami yigenga nibo bagondoza amareta gushyira mu ngiro izo ngingo ngo atekene nuko umujyango umwe bwa Afrika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'iyi Sentare nubwo u Rwanda ataca rubashikiriza kuri urwo rwandiko umunyamabanga wa leta ashinzwe imigenderanire yagize ca bivuga ko ku rubuga rwa Twitter ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutazigera rushira mu ngiro na rimwe urubanza rwaciwe niyo Sentare rwerekeye Victoire Ingabire Nduhungirehe yavuze ko icyo gihugu camaze gusinyura amasezerano no aho uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga kwitura iyo Sentare kubera ko ihijambo abagifise ingenga bitekerezo ya genocide yongeye ati hari n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta amashami yigenga yo muzaburaya ndetse n'abakirondegwa kubera ibyaha by'ihonyabwoko bakoresha iyo Sentare kumvo za politike Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka irenga 8 afunzwe yagiriwe n'ibyaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha kugomora abanyagihugu n'ingenga bitekerezo ya genocide ivyo byamuviriyemo gufungwa imyaka 15 Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru